ni zamba sabanjirije ijambo rya mukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe yugurura amasengesho y'imisine yo gushimira Imana ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga Imwaro. Ku myaka ine amaze arongoye Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse cyane ku byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Yakoresheje imvugo ifobetse agereranya Burundi n'igihugu cya Isirayeli. Nayo ibihe Burundi burimwo nico kimwe n'igihe cihunguka ry'abanyisirayeli bava mu buja mu Misiri bagana igihugu cy'isezerano. Evariste Ndayishimiye yasavye Abarundi bihebuye ko borema bakibuka ibihe bikomeye abanyisirayeli baciyemwo kugira bashikire igihugu cyabo c'amata n'ubuki. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko mu gihugu hari ikibazo c'amafaranga mvamakungu gikwega ubukene bw'ibitoro, ariko ntivyotuma Abarundi bihebura canke babifata nk'inyenda muvano yo kugarariza. Ati kurya abagararije Musa Imana yabahanye no mu Burundi rero niko bizogenda.
Murabambariza bavuga yuko uno munsi bakenye batwiganire ingene bari batunze mu minsi iheze, hanyuma batubwire ingene baherewe heze tubafashe gusubira mu matungo yabo. Mbere rimwe na rimwe usigaye umengo no kwitoraguza ngo baronke ingo zo kugarariza.
Abavuga ko batakironka amahera mvamakungu n'igitoro, Perezida Evariste Ndayishimiye yabishuye agira ati:
hari abavuga ngo barabuze amahera mvamakungu, mbega ejo hahetse ayo bari bafise bayakura hehe? Hari uwahazibiye ngo tumusabe ahagomorore. Aho kwitodomba nagira ngo duciriye agace aho bayakura kugira ngo natwe tuhatorere akajisho. Hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakidogera uburongozi, mbega kare bahora bakivoma hehe? Ubwo burongozi nibwo bwazibiye iryo vomo bativomamwo.
Umukuru w'igihugu we avuga ko adahengeshanya kwereka Abarundi aho bokuritunga ryotuma haboneka amafaranga mvamakungu yotuma ivyo bitoro n'ibindi biboneka. Evariste Ndayishimiye yabwiye bari ku kibuga c'Inyabihanga ko afise ibimenyetso bine bitabesha vyerekana ko bariko baragana ca gihugu c'isezerano gitembamwe amata n'ubuki. Ivyo navyo na mahoro atuma Umurundi aryama agasinzira akarima kimbura bitandukanye n'ibihe biheze. Ikindi kimenyetso n'ukungena Burundi bwafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze. Mu matora naho arabanka ivyavuye mu matora kandi badashobora kwerekana ibiro vy'amatora ubusuma bw'amajwi bwabereyemwo. Mu bijanye n'udandaza ndengambibe, Evariste Ndayishimiye yatangaje ko rutifashe nabi na gato kuko mu Burundi hinjira ibidandazwa biciye umuriyaridi urenga w'amadolari y'Amerika, ariko ayinjiye mu gihugu akabangana n'ibihumbi 600 vyerekana ko harabinjiza amafaranga mvamakungu mu kinyegero. Haraguzwe imiduga irenga 33,000. Ibindi bimenyetso ni imvura igwa neza, isimera, hamwe n'ukungene hariko haratogwa ubutare bushasha nk'umujumbu n'abifuza gushinga amahinguriro kugira bahingure ibikoresho vyahora bigugwa mu mahanga. Urongoye ishiramwe Parsem Faustin Ndikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko kugira hagira igihindutse kuri leta ya Ndayishimiye bisaba ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi.
Ni ukuvuga rero yuko mukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego nimeze gutyo, niyo leta irasiraga gutanga imihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakazi yindi, kandi n'umukuru w'igihugu akayiha uburyo no kwishigikira kugira ingingo zifatwe. Iyo leta ikacahamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibi vyumviro byose bishobore kuja mu ngiro, igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo.
Evariste Ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe babaje gushinga amashirahamwe n'amahinguriro mu Burundi kuko ari ingendo isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Umutambukanyi uwahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza nawe yigishije ku bijanye no kutibagira iyo Imana yakuye Burundi kuko Abarundi boca bahona. Kuri wewe ibibazo Abarundi barimwo ni ivyo kubigisha no guca bugufi, bityo bokwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi.